Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri komisi kuva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu haba ari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tango mazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ininahazwe. Mu Burundi abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhinga bwitwa Lumicash bagabisha ko bagiye guhagarika akazi.
Niryo tegeko hariho uce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umuaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri Limitele azokwimenya.
Uyu ni umwe mu bakoresha ubuhinga bw'ikigo Limitele cyashinzwe amategeko atavugwa kuri umwe mu Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato. Nongere ndabahikaze mu Burundi abakora akazi ko guhanahana amafaranga bakoresheje telefone mu buhinga bwa Lumicash bagabisha ko bazohagarika akazi ejo ku wa mbere basigura ko intandaro yose ari amasezerano mashasha yerekeye inyungu bakura mu ishyirahamwe Lumitele ryo gutumatumana kw'amakuru bakukira. Ibanki nkuru y'igihugu BRB nayo ihamagarira izo mpande zibiri kumvikana kugira ngo abanyagihugu base amafaranga yabo mu matelefone ngendanwa ntibahahombere ibindi tubi azumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ishyamiro Mitere rijejwe gutumana ko amakuru mu Burundi ryashizeho amategeko mashasha agenga igikorwa cyo kurungika, kubika, guhanahana no kubikura amafaranga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa. Ayo mategeko ntawurizwa ko nabo yega bose. Abakora akazi ko kurungika, kubika no kubikura amafaranga biciye muri ubwo buhinga bwiswe Lumicash bavuga ko bagiye kuhahombera bagabishije ko bagiye guhagarika akazi hamwe ayo mategeko adahinduwe. Uyu akora ko kazi arasigura urwo ruhombo ingene rumeze.
Niryo tegeko hariho uce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umuaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri Limitele azokwimenya. Hariho ibyuko umuaja bamwibye canke kafite simitakaye ikononekara mu gihe ibi birimo amafaranga izo atashobora kukurikirana. Twebwe twemera neza kuriha amakori n'amataxi mbere twari twaranabirondeye kuva kera ingene twabikora ariko ntitwari twabirose. Rero twashaka yuko Limitele ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakori n'amataxi baje bacu bo bikora mu bundi buryo.
Ishyirahamwe Limitele rigira kabiri mu gihugu mu yafise abanywanyi benshi nk'uko vyerekanwa n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumatumana ko amakuru ARCT. Abenshi bagwiriye mu bisagara abandi hagati mu gihugu abafise ubutunzi bwabo amatelefone basaba ko icyo kibazo curabigwa hagufi n'inzego zose zibijejwe kugira ntibahambere utwabo.
Ngaruka mbizi ba ku bantu basoma taxime ya Limitele bugurije ama Lumicash ziba kuba aja bahora babikoresha ariko bayiyungunganya no kubakiriya kandi kuko hariho ahadafata rewo bategeze gukoresha Lumicash bityo gihe rero uruhombo rwo kwamaruri kwipote zose ababikoresha n'ababikeneye leta ko yodufasha ikavugana na Limitele bakaraba ingene icyo kibazo cyotorega umuti bonyene amayinite cyangwa amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kuyerekana.
Abo bakora akazi ko guhanahana amafaranga bahamagariye abafise ubutunzi bwabo mu matelefone kwihutira kubukuramwo kuko kuva ku munsi wa mbere atagikozwe bashobora kuhahombera. Abo barungika kandi bakanakira n'amafaranga avuye hanze y'u Burundi basaba leta kurabira hafi icyo gisata.
Leta nayo twayisaba ko yoba hafi y'aya masosiyete ya telekomunikasiyo kubera amakontra adasinyisha abantu usanga harimo imitego imwe imwe kandi itorohereza ababa bariko barakorana nazo.
Ishyirahamwe Lumitele ryo risigura ko amategeko mashasha ryashizeho ari mu ntumbero yo gutunganya neza icyo gisata cyo kubika no kubikura amafaranga. Inzego zibiri za leta ibanki nkuru ya Repubulika y'Uburundi BRB n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumanatumanako amakuru ARTT zafashe mu minwe ico kibazo mu itangazo zashize habona mu ijoro ryo kuri uyu wa gatano ibanki nkuru y'igihugu irakebura abakozi bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga ko batohirahira ngo bahagarike akazi izo nzego zibiri zerekana ko zitahura imyidogo yabo yamara kubabwirizwa kugenza make kugira ngo abanyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ntibagwe mu mporero ibanki nkuru y'igihugu yemeje kandi gukurikirana hagufi icyo kibazo kugira ngo imenye imvo n'imvano y'imyidogo imaze iminsi yibonekeza muri ico gisata cyo kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye ku mirongo ya telefone abakora ako kazi basabwa kubandanya ukuri kwamye ibikorwa byabo mu kurindira ko inyishu itomoye iboneka Odas niyo nzima icagira ca mbere cy'ubutwari banki nkuru BRB n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARTT Samuel Muhizi mu itangazo bateye ko umukono baragabisha ko ubutanga amafaranga azohagarika akazi azobihanirwa bikomeye ibanki nkuru y'igihugu igira ko ihumuriza abanyagihugu ko atanumwe azohahombera ubutunzi yabitse kuri telefone yiwe abicije ku buhinga bwo gutumanatumana kw'amakuru Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Twandanirize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu banyagihugu b'abakongomani babandanya guhunga ibitero mayimayi imaze iminsi igaba hitwa mu bigobogobogo mu territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo avuganye n'ijwi ry'Amerika bavuga ko igihugu cy'u Burundi canka kubakira inkuru y'umenyesha makuru ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
ibitero by'abagwanyi ba mayimayi byibasiye akarere ka Bigogobogo kuva tariki ya 13 y'ukwezi kw'icumwaka 2021 byishe abantu barenga 15 bitwikimyanire nga 13 ndetse binyaga amatungo abarirwa mu bihumbi nkuko bitangazwa n'abayobozi b'akarere ka Bigogobogo bamwe mu baturage b'ubwoko bw'abanyamurenge bateshejwe ibyabo bari gushaka ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko bagera ku mpaka wa Gatumba bakimigwa n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka ramu namagaje numwe muri izi mpunzi ziri gushaka ubuhungiro bagaruriye ku mpaka wa Gatumba
turimo kugenda duhunda tuvuye mu Bigogobogo turi impunzi dufite za ngombwa zose abakongomani bakatutambuta kuri duane twashika ku Barundi bakamabanga ko dutambuka habe n'umusambo habe no gupimwa korona ntacu barimo kudukorera barimo kwamara dusubiza inyuma gusa ntibakeneye ko dutambuka twebwe dukiramiranye ingenzi zibere ejo bundi twaragiye twirwa kuzuba n'abana turasubira turagaruka nimugoroba habaye ejo kandi turasubira turagenda abana birwa bapfa nabi barira ku musozi baguma kutwinira baratwangira turagaruka nta na jambo tuvuganye tudasanze tudapimwe korona
Chantal Nyazahabu nawe mu bahunze bava mu Bigogobogo mbashaka ubuhungiro mu Burundi avuga ko bashatse ibyangombwa byose by'inzira bibemerera kunyura ku mipaka ariko bagera ku mpaka w'u Burundi ntibanabirebe
turimo gushaka ku mpaka bagatumba nyine bakatubwira ngo nitugaruke dusubire iwacu ntaho twaye tuja ngwino ntabwo ari iwacu tukongera tukagaruka twahura n'abandi bakatangira gutora inkoni badukubita ngo dusubire iyo twavuye iwacu kandi ntahari nyine mazu baratwitse nk'abarazinyaze takintu na kimwe gihari tacosubizayo umuntu
ariko ku bakongomani bari kwemera mugatambuka
ku bakongomani bari kwemera tugatambuka nta kibazo na kimwe ikibazo gifite abarundi
aba bakongomani batangazwa n'uburyo igihugu cy'u Burundi cyanze kubafungurira imipaka ngo bahabwe ubuhungiro
twabahungiye aho tuzi ko ari abatabazi badutabara ariko ntiduhatumenye impamvu yatuma dukimiranwa twebwe abagore n'abana ku mugongo neza ariko makuba ry'izuba rikabica intemi rikabarya abana bamwe barwaye malariya kubera kwirirwa ku zuba barwaye diyare kubera kubura icyo bari bakirirwa ku zuba babaye banywa amazi y'ico none tazabara bafite imbaraga n'ubushobozi n'urukundo turamenyeje kugira ngo mudutabare muduheze ubuhungiro
kubera iyi minsi itatu abo baturage bamaze basubizwa inyuma bageze ku mpaka wa Gatumba muri bo hari abatangiye kujya mu nkambi zo mu Bugande
twahise kujyamo mu Bugande kubera mu Bugande ariho bari kwakira impunzi aho twari tuzi kuko bashobora kutwakira ari na hafi ni Bujumbura cyangwa se Burundi ariko batwanze batwimiriye duhitamo kuja mu Bugande kuko ariho bari kwakira impunzi kindi wacu harasenywe harashira tubona ko nta buryo nta mutekano tubafitiye wo kwicara kubera kuko nanone ababidukoreye bataraja kureba kiri hafi
Juvenal Twaibu n'umwe mu bashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uvira avuga ko nta mpamvu iyo ari yo yose umuntu uri guhunga ubwicanyi ashobora kwangirwa ubuhungiro aho yiteza amahoro n'umutekano aba baturage bavuga ko ku ruhande rw'umupaka wa Kongo batari kubimira usibye ibyangombwa by'inzira n'amafaranga y'igipimo cya corona bari kubasaba usibye aba bari guhungira Burundi bavuze inzira hari abandi bari guhungira mu Bugande mu gihe abandi bakiri baraka mu rusengero ndetse no mu rusenda Kafulwe Kakukwe ndetse na Mutambara Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika uvira mu ntara kivuye Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nayo kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuva kwa gatanu w'inondwi mu gisagara cha Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kurema isoko no gusumira mu maguriro manini manini birasaba ko uba ufise icemezo cy'uko wakingiwe COVID ya 19 aba mu karere ka Rusizi bavuga inyijwi rya Amerika bavuga ko inongingo yabatunguye ku buryo hari n'abasubije inyuma badasumye bagasaba ubutegetsi kuja burabamenyesha imbere y'igihe ingingo zitandukanye Temistocle Mutijima arabandanye
Katunguwe harabari bari pimishije dupapuro adutaye mu rugo hari naba sibye message kubera hashize igihe
nanye byantunguye uko nageze mu isoko kaya badusubiza inyuma ngo tuzane message kandi batazifite nkanye nari kingeje ko nta message nabonye
ni bamwe mu baturage ijwi rya Amerika yasanze bamanjiriye ku bwinjiriro bw'amasoko n'amaguriro manini ya mu mujyi wa Kamembe biganjemo abari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo barimo n'abaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi bose babujijwe kwinjira kuko badafite icyemeza ko bafashe urukingo rwa coronavirus kabone nubwo barimo n'abakingiwe
ari gutuma umuntu atajya guhaha ibyo ajya guhaha ngiye gutanda hashye urabona ko bamfatiye ku muryango na nubu dore uwo twari turi kumwe aragiye ngenda sigaye umuntu ntabwo ari buze kubasha kurya bitewe n'iyi gahunda iriho
hanyuma ubu ngubu naturutse mu bitaro bya Mibirizi niho twikingirije urumva kubona avi Mibirizi ngasubira iyo ntakandagiye mu isoko ni ikibazo gikomeye urugendo rwo gutega kugenda no kugaruka na amafaranga menshi noneho gahunda yanjye nayo ikabirapfuye
ku bwinjiriro bwa buri soko wahasangaga abashinzwe umutekano mu rwego rwa DASU hamwe n'abanyerondo bagenzura niba ugiye kwinjira afite ikigaragaza ko yakingiwe kubabujijwe kurema amasoko kuri wa gatanu bavuga ko inzego z'ubutegetsi zakabaye zarabamenyesheje mbere iby'iki cyemezo bakamenya uko babyitwaramo
bakagombye korohereza abantu bakabateguza mbere y'igihe muri wese akajya ava mu rugo icyo cyangombwa gifite
hakwiye gushyirwaho itangazo radio turazifite amaradiyo yabaye menshi nk'ubuyobaza nko kubivuga kuri radio Rusizi ntabwo biba byadutunguye noneho bagashyiraho amatangazo ko hari ibibujijwe ku muntu runaka utari ikingiza ubwo buri wese ntawemeye kwinjira mu isoko ntawemeye kujya mu rusengero babidukoreye gutyo byaba byiza
numva cyane mu gihugu cyose bigiye muri musenge cyose bigiye bigiye nta kandi mu cyo twabona twese babitanze nuko nta kandi mu cyo
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi kubijyanye n'iki cyemezo ariko ntibyadukundiye inshuro zose twahamagaye madame Prisca Mutesi umunyamabanga nshingwa bikorwa w'aka karere akaba n'umuyobozi w'umusigire wako ntibyadushobokeye n'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone y'ingendanwa kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yaratarabusubiza gusa abaturage bafite impungenge ko iyi gahunda yatangiriye kubarema amasoko ishobora no gutandukira mu bindi
abatarikingije bo baraza guhura n'ikibazo gikomeye wenda twebwe dutunguwe none ariko hari ibyacu biraza kujya mu buryo kuko twarikingije ubu rero nge kubera ko mbona ko ibintu byatangiye gukomera amazi si yayandi ngenda akangurira abantu batarikingiza ko bakwiye kwikingiza
twashatse kumenya niba iyi gahunda yarashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuzima ariko bwana Julien Mahoro Ningabira ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'ubuzima RBC atubwira ko icyo cyemezo atariho cyaturutse
ishobora kuba ari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho ngaho ukabanza bakagusobanurira aho kugira ngo wenda umuntu abifate muri approche y'uko RBC cyangwa se minisiteri y'ubuzima ari ijya gusobanura icyemezo cyafashwe kandi usanga ari icyemezo cyafashwe lokali ntabwo nzi muri Rusizi uko byagenze ariko ndatekereza ko bishobora kuba byarafashwe muri iyo kadi yo kuvuga ngo dushikiriza abantu kwitabira inkingo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakagira strategi zabo zikoresha.
Ubusanzwe ibyemezo rusange bijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bifatwa binyuze mu nama y'abaminisitiri, nubwo ministeri zishobora gushyiraho amabwiriza yihariye ajyanye n'ibyiciro runaka. Mu mabwiriza aheruka gushyirwa ahagaragara na ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda, ntaririmo ritegeka abarema amasoko kubanza kwikingiza COVID-19. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru mu kwezi gushize kwa cyenda, Perezida Paul Kagame yavuze ko hataragera ko mu Rwanda kwikingiza bibitegeko bitewe n'uko inkingo zihari ubwazo zidahagije. Imibare ya Ministeri y'Ubuzima yo kuri uyu wa kane igaragaza ko abasaga miliyoni 3,700,000 aribo bamaze nibura gufata dozi imwe y'urukingo rwa COVID-19 kuri miliyoni zisaga 12 z'abaturage. Ni mu gihe bamaze guhabwa doze zombi bakaba miliyoni 2. Temistokere Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi wa Newstar wo mu Burundi ejo kwa gatandatu ni waronka uburenganzira bwo kuzoseruka mu nkino za Afrika zizohuza imigwi 16 yabaye ya mbere wabo mu nkino za Basketball Africa League. Uyo mugwi umenyerezwa na Richard Patrick Ngwizuruvugo yaciye mu murwi wa Reg na Tigre mu Rwanda, akaba yakuriye mu mugwi w'Urunani. Mu kiganiro cyihariye n'Ijwi rya Amerika amenyesha ko ari akamwemwe ntangere kubona umurwi w'u Burundi useruka muri izo nkino. Aganira na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Richard Patrick Ngwizuruvugo umenyereza umugwi wa Newstar uhejeje kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu mahiganwa yo gukurakura namwo mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Basketball Africa League. Mwakinye inkino zibiri kandi muzitsinda zose. Ugwa mbere mwasumbije Cobra Sport yo muri Uganda ku manota 63-46, urukino rwa kabiri naho mutsinda ku manota 78-78 ya Ulinzi Warriors yo muri Kenya. Wiyumva gutega mumenyereza inyuma yo gushika kuri iyo ntambwe mu bikesha iki?
Kino kimwe nashaka shimimana cyane kugikinga baronse ngene byagenze byose. Shimimana dushimira n'abaturumise abaronga ekipe namwe ingufu nyinshi bashizemo kugira dushike ngaha kugira amahiganwa. Urabona ko iyo tutayakinaga ari uruhombo igihugu no ku mugwi, navuga ko musanga icyo kintu cya mbere umuntu atangira gushima. Hama ku cyerekeye ingene kocha yatsinze nuko turashoboye kurenga nani byari byoroshe, nicyo tumenye yabaye myiza cyane nuko twaba twabyifuza nk'abamenyeretsi. Ariko ndibaza yuko ubu ari ikintu gikomeye cyane, ikintu twize kandi amahigwe twaronse kugira dukine ayo mahiganwa akurikira.
Ayo mahiganwa nyine muzohura n'iyindi migwi yafashe ibibanza vya bibiri vya mbere mu matsindi wabo, n'imigwi itoroshe. Mugiye kuyategura gute?
Namahiganwa batoroshe, namahiganwa asaba ingufu nyinshi, namahiganwa abona ko harimo uravye ekipe dufise ego ni ekipe nziza, ariko bisaba yuko ushiramo nk'abandi bantu bikunze bishobose bivanye n'uburyo tukarabasashiramo andi maraso mashasha agafasha abahinguvu abo bandi bakiri batoyi barimo bakora dusa ekipe tirije cyane. Ni ukuri numva ko
no kuyitegura kwera tandukana n'amahiganwa turimo kandi urumva ko n'amahiganwa ashobora gudushira ku rundi rwego rukomeye ku rwego dugiye ukina rudushira ko twokina amahiganwa ya bar finale za bar novuga kandi ko zose ari imiteguro tugiye hamwe staff technique tukagenda hamwe n'abarongoye ekipe ya numva yuko atakibuza yuko naho handi tuzowashika mani tugiye imbere numva ko tuzowashika kuri n'icyo kintu navuga ariko kimwe nshimira abakunzi ba basket nshimira abarongoye imigwi ya basket nshimira abarongoye umugwi ahantu kuri barakoze ibikorwa bikomeye cyane intambwe nziza ku gihugu intambwe nziza ku bana b'igihugu ku bana b'abarundi navuga yuko ari ikintu gikomeye cyane dutegure dushyire hamwe dutegure iyo round ikurikira kuba ari round itaba yoroshe round umwe wese aba akwiye ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ashobore gushaka kurajya amahiganwa y'amafinali ya bar numva ko kandi birashoboka byose kuri n'icyo navuga ama kuryoherwa turaryohewe cyane ari twebwe ari abakinnyi abarongoye umugwi gusa nuko tuzokomeza dukora dushyira imana imbere dukora dushyira ibikorwa imbere ama tutaraba ko twoshika amafinali ya bare kandi byose birashoboka.
Coach Richard uravye uko abakinnyi babo bitwaye muri izo nkino urashima
kuri kugira abagwane batsinda urukino ni ikintu kiba kitoroshe ariko nanabashimira muri rusange kubera bitanze ibyo twagerageje kuganira mu mafaranga bagerageje kuri korera ko babishyize ko nabona ko barimo bakinnye benshi aribwo bwa mbere bakinnye amahiganwa izi bari na amazon 5 muri rusange ihiganwa ni ihiganwa twagerageje no kuganira n'abakinnyi dusaba objectife imwe twese tuzi aho dushaka gushika naho turi naho tugira turi kutwongera kuja rero navuga ko muri rusange twese turi hamwe objectife ni imwe gukina aya mahiganwa nk'umukinnyi nibyo twagerageje kuganira ni visibilite ikomeye cyane yaba umukinnyi yaba umuantreneur yuko tugerageza gushika kure hashoboka kandi tugatera n'iteka igihugu yajya ekipe isohoke igihugu idarapo ry'u Burundi iraduzwa mu makuru tunavuga yuko no kuri ari igikorwa gikomeye coba kiriko turiko twese tuzi
gukina izo nkino bifise akahe kamaro ku mukinnyi no ku mumenyereza
kuvyerekeye ico kintu no kuri se target yo gushika kure ashoboka kandi nkuko nahemeje kubivuga n'invisibilite ku mukinnyi abayo abantu benshi baba bakeneye abakinnyi abari abagenti benshi baje kubivuga navuga ko muri rusange n'icyo navuga ko kiriho turiko umwe wese afite objectif uravye no kuri turese n'abakinnyi n'abarongoye umugwi bose urabona ko ari objectif kubera mu akantu katari gatoya gashobora kuba kuboneka turamutse tugeze kure hashoboka navuga yuko icyo cyose ni target dufise twese ntihangire dufise gutangurira ku mukinnyi gushika kuri barongoye ekipe hama ikindi ni nk'umumenyereza no kuri ni kuri ari nasubiye kuvuga ku mukinnyi ni objectif.
Inkino za Basketball Africa League ziheruka kubera mu Rwanda warazibonye urabona abantu bazitabira uko bangana niyo baba baje baturutse bizungura iki gihugu cy'u Burundi canke umugwi serukira gihugu
n'amahiganwa ego narimaze kuyabona nayo narimaze kujyamo ariko yahinduye izina karekwa jinariko budafrit ariko twakira kinari eliminatoire za bar ari bar ari ball dukin ariko numva yuko n'amahiganwa adasa kurabona ko asaba ingufu nyinshi asaba uburyo bwinshi kubera kare twaragira tutsindiye muri zone ama tugaca tubandanya tugakina coupe d'afrique ariko ubu akaba hiyongeyemo ko amahiganwa ari menshi natwe biduha experience biduha gutegura amaequipe bashaka na n'igihugu kirabyungukiramo kiraboneka Burundi buramenyekana washaka na ekipe nasionale irakomera iyo bakinnyi bamaze gukina mu match nayo bararinda ntabwo baba bafise navuga ko muri rusange icyo kuri amahiganwa ya bar afasha imanje mu menyereza ndiga byinshi ndamenyera byinshi kandi nta muntu atokwifuza gukina by'amahiganwa ari umukinnyi cyangwa umumenyereza nkuko nabisubiyemo.
Kwitabira inkino muri Tanzania byaciye kure cyane kuko amafaranga yari yabuze kubera ubushikiranganje b'inkino n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi muja gukina bitabashigikiye mugenda mutiteguye neza ntabwo bako ubwo buryo bushobora kubura mugasanga muratakaje ayo mahirwe yo gukina inkino mwimirije za bar
je no vuga yuko kubinyerekeje n'umutekinisi ngumashira mu imbaraga yuko nogira ibintu tekinike twara ko corona uburenganzi amandazi yuko abantu baba barongoye basketball abantu barongoye umugwi n'abakunzi urukino rwa basketball amashira amatandukanye nibaza yuko je mu ruhande rwanje no batera kama ko bugishubikira akadufata umugongo ama majyana yo saka sigaye tukashikamo ama turatereke igihugu mu rusange avuga ko bitoroshe nuko bimbajije ariko yese no bivuga ko cyinshi cyane ariko ndibaza yuko nkuko byabaye naho bitari byoroshye ko tuza ndibaza ko n'ibyo bindi ndibaza ko bizokunda nitwagera ko tugira iyo faze ikurikira
nakaye kamo wotera abakunzi ba basketball kugira muzoseruke mwikwije atawubacisha mu ijisho
ndumva ko je nanjye notera kamo abakunzi ba basket yuko udufata umugongo bakadushyigikira ama tukagenda kubera ni bendera ry'igihugu bari duze ama no rwaruka rw'u Burundi rukamenyekana bakamenya Burundi aho buri naho buhagaze bavuga ko n'umusange n'icyo kandi abashimiye cyane Radio Voix d'Amérique kugire umunsi mwiza
Patrick Ngwijuruvugo natwe turagushimiye kuri kino kiganiro ha Radio Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Akunuga duce dusoze ririgane n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize urara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire muri vyo harimo Facile Gebe yavyegeranije kuri micro mari kumwe na Jodiane inahazwe turongera amakuru yo mu gatondo
It's the MP record Dr. Mash production 47 Your smile
Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Jusangiri jambo ya hushe veshi Muri sanga ya kose vjishi Agataro kaburaga kaboneke veshi
Aha, kaboneke veshi Ejo hita na yo ya kose vjishi Tusuruke na muzika ya kose jinsi Amerikana Iwayo munara Ejo hiza na yo ya kose jinsi Tusuruke na muzika ya kose jinsi Amerikana Iwayo munara Sikiliza sauti
Amerika,
sauti ya waraia.
Yelewe, yelewe, vipindi vya furaha, manu moja na upendo.